Kira.
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 Kira ni kiganiro cy'urwaruka kubyerekeye amagara y'abantu.
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Turabaramukije gwaruka namwe mwese bakunzi b'ibiganiro by'ijwi rya Amerika. Itunganywa ry'amasoko y'amazi ashashe mu kuzimu rifasha mu kuyabungabunga. Ikigo mpuzamakungu kirabi z'amasoko ku isi IGRAC gisaba ko atokoresha ku bice birenga 10% mu kiringa adacasubirizwa. Twasanze ko akatari gake amazi yo mu masoko ashashe mu kuzimu asesagurwa. Ubushakashatsi bwakozwe n'ishure kaminuza y'Utrecht muri Hollande mu 2012 bwerekana ko miliyaridi 160 z'amametero y'ubwuzure avomeshwa ikirenga imirima canke ingomero z'ubwogero bw'ikizungu. Muri rusangi imicafu co kimwe n'ifumbire rikoreshwa mu burimyi bituma amazi y'imvura adashoka yinjira mu kuzimu canke ngo yime iminure. Inkurikizi ku masoko y'amazi ashashe mu kuzimu ni ukutisubiriza ku gihe no gutosekara, nk'uko Environment Research Letters, ikinyamakuru co muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, canditse ku bijanye n'ibidukikije kibivuga. Mu mwaka w'2012 Ubushinwa bwasanze ibice 57% vy'amasoko ashashe mu kuzimu muri ico gihugu adatemba amazi meza. Imvo ni imirimo y'abantu itandukanye iberaho yegereye. Amasoko y'amazi ashashe mu kuzimu arashobora gukingirwa. Akarorero n'amahegitari 170 y'ibiti mu bice aherereyemwo vyo mu Bufaransa vyakozwe n'ishirahamwe AEV yitaho ibibanza vy'akayaga muri ico gihugu. Akunguko nuko muri kino gihe abanyagihugu barenga ku 750 babandanya bikora ku mazi meza ava muri ayo masoko ashashe mu kuzimu. Ukumvikana mu bijanye no kuyakingira no kuyatunganya neza ni nkenegwa hagati y'abayasangiye. Mu kiganiro cacu cuno musi turabira hamwe ibijanye no gutunganya amasoko y'amazi ashashe mu kuzimu hamwe no kuyakingira. Kuri mikro muri kumwe na jewe Joseline Nduwayo, kaze mu kiganiro cacu ari naco gwanyukira. Injira mu kiganiro cacu nyezina tega matwi ibyimviro by'ugwaruka rutandukanye go muri komine ya Gitega mu ntara ya Gitega. Mugenzanje Diane Ndonse arubaza ati uruhara rwacu go buruhe mu gukingira amasoko y'amazi ngizi nyishu bamuha.
Iyo abantu bashoboye gutera ibiti kenshi usanga narya hindagurika ry'ibihe by'imvura bibandanya bigenda neza ugasanga tubandanyije turonka imvura.
Ho gusesa abijya bintu by'ibitoro biva mu mamodoka tukareka kuyasesa ahantu hari isoko ry'amazi.
Nibaza ko umwe gwa journalist mugahimiriza ko ari bihugenda kogera mu nzuzi.
Kandi nkano abayikora muri iyo domaine karabukuntu bahimiriza abantu batadosa kukanya ko kuba bobimenye.
Tukareka kukonona amazi buri mwanya.
Ahubwo n'abajejwe amasoko boza baratubwira ati mugire gutya kugira dukingira amazi yacu.
Amazi ava kwirobina ry'amazi mabi bakaraba inyena ayo mazi ashobora kukingira.
Abatanga amazi bakayatanga bayugara mu gihe umuntu atari ko aravoma.
Kumijira amazi imirima ni kimwe mu bituma tuyaziganya ku bice 30% ugereranije no kugomororera imigende mu ndimo mu gihe tuvomera. Byongeye ugusubira gukoresha amazi yakoze mu bindi ni kimwe mu byunganira ukwisubiriza kw'amasoko y'amazi yo mu kuzimu, nk'uko ikigo International Water Management Institute kiraba ibijanye n'itunganywa ry'amazi cyo muri Afrika y'Uburengero kibivuga. Twasanze ko kwimburira mu bigega amazi mu bihe by'urushana bigabanya ikoreshwa rya cyane ryayava mu masoko ashashe mu kuzimu, nk'uko igisata kikurikirana ibijanye n'ingomero nini Commission Internationale des Grands Barrages kivyerekana. kugira ngo twumve neza ibijanye no gutunganya hamwe no gukingira amasoko y'amazi ashashe mu kuzimu. Tega matwi itohoza mugenzanje Diane Ndonse yagiriye mu makomine ya Gitega na Makebuko. Diane, ijambo ni gwawe.
Urakoze Joseline kumijambo. Inyongetera mu kuzimu ry'ibitoro byo mu bubiko bwa leta mu ntara ya Gitega izokonona atankeka ibigega by'amazi ashashe mu kuzimu mu karere ko ku mutumba wa Nyanzari. Igisata kijejwe iby'ibihe n'amazi ijebu cemeza ko ikigega cy'Inyanzari aricyo cyagutse gusumba ikiri Simba muri komine Makebuko. Byongeye ibyo bigega uko ari bibiri nivyo bigaburira amazi abanyagihugu bo mu gisagara cya Gitega. Nishiramwe Sodeko ritonora rikongera rikanagurisha ikawa rikwiye kuhagabira bivuye ku mavuta rikoresha mukoza ivyuma vyaryo. François Ndabahagamye n'umuhanunzi mu gisata cyo gukingira ibidukikije INCN.
Murabona yuko Sodeko ifise imashini barazoza bahagira bijya bintu bitango biri dogressage biragira ibisigari ibyo bisigarira bikaca bitemara n'amazi kugira ngo ibyo bisigarira by'amavuta bije mu kuzimu nuko binywara cyane n'amazi.
Tumenyeshe ko urugero rwa metero kibere 170 mu kigega cy'Inyanzari hamwe na metero kibere 30 yo mu Cisimba ari ishyirahamwe Regidezo ridekuriwe kuvoma mu kiringo c'isaha imwe kugira ngo ntahere n'ingoga ku bwa Desire Miburo akurikirana ibyo gupima amazi yo mu kuzimu mu ishyirahamwe Ijebu. Naho biruko ugukingira ibyo bigega bisaba ugukorana n'abanyagihugu. Igipolisi kijejwe gutabara no gukinga impanuka mu ntara ya Gitega kibahimiriza ngo bimbe ibinogo basukamwe amazi bakoresheje mu mihani wabo. Ivyo bituma ayashashe mu kuzimu yiyongera gusumba guca imifurege nkuko OPP1 Roger Nayishakiye atwara ico gipolisi mu ntara ya Gitega avyemeza. Abajejwe intwaro ku ruhande rwabo basabwa gukorana n'abanyagihugu mu gukinga inkukura mu gutera ibiti mu ndimiro no guca imikobeko. Nkuko twavyiboneye indimiro zimwe zimwe zirakingiye ariko atari ku rugero rushemeye. Ubukene bw'abanyagihugu cyo kimwe n'ubumenyi buke bituma batitaho gukingira ibidukikije. Twumvirize Masumbuko Alphonse, umunyagihugu afyatura amatafari ku mutumba Rubanga muri komine Gitega.
Nk'ibi bikorwa by'amatafari bikoramwo abantu bato bato atacu birengeje na cyane cyane nk'abananiwe n'amashuri nta bumenyi bazi bw'ivyerekeye ibidukikije.
Muri kino gihe abanyagihugu bo mu gisagara cha Gitega ntibama baronsa amazi atangwa na Regidezo buri munsi. Abanyagihugu bo muri Yoba imwe mu makartie agize ico gisagara bemeza ko n'iminsi itatu ishobora guhera haraheze ikiringo cy'umwaka. Twasanze ko ikena ry'amazi rituma azimba gushika ku 300 ku maritiro 20 iyo bayaguze kubashoboye kuyibikira ku bwa Claudine Nkurunziza aba kuri Ruvyironza muri yo quartier. Uko ibintu biri byunyugwa nuko abakozi bo mu nzu batamara igihe mu ngo kugutinya kwama bavomye inyuma y'urugo nkuko Eric Ndayisaba umunyagihugu aba muri yo quartier abivuga. Byongeye bibateranya na bashebuja kuko badatunganya akazi bivanye nuko babanza kuvoma kure nkuko uyo munyagihugu abivuga. Ukongerereza umushahara cyo kimwe no kugura amazi na ntaryo bitwara uburyo bwinshi imiryango. Abategetsi bo muri ako karere bemeza ko indwara zivuye kwikena ry'amazi nk'inzoka n'amacinya zimaze kwibonekeza. Twumvirize Prosper Rubera Intwari, umukuru wa quartier Yoba mu gisagara cya Gitega.
Hariho indwara zitera inzoka, ugasanga abantu baragwara amacinya, baragwara indwara zijyanye n'imicafu kubera iryo kena ry'amazi.
Muri kino gihe urugero rw'amazi ari mu kigega cyo mu kuzimu ku mutumba wa Nyanzari gwaragabanutse ku metero 15 haraheze imyaka hafi 6. Imvo nihindagurika ry'ibihe cyo kimwe niyongerekana ry'abakenera amazi mu gisagara cya Gitega kubw'igisata Ijebu kijejwe iby'ibihe n'amazi cyo kimwe n'ishyirahamwe Regidezo. Regidezo ribona ko ibindi vyigwa vyokogwa kugira ngo haboneke ibindi bibanza byo kwimbamwa amazi nkuko Jean-Claude Manirakiza aseruka iryo shyirahamwe mu karere k'ubuseruko abibona. Ugukingira ayo mazi byofatira kukugera ayo Regidezo ipompa mu kuzimu mu gihe ari menshi kugira ngo ntasesagugwe n'abanyagihugu. Ishyirahamwe Regidezo ubwaryo ryemeza ko rigurira amatongo abanyagihugu aho rifise amatororokanirizo y'amazi no kwakingira. Twumvirize Jean-Claude Manirakiza ajejwe akarere ko mu buseruko mu ishyirahamwe Regidezo.
Turatanga imizibukiro
kuhantu tubona hashoboka canke hakenewe kugira ngo dukingire ayo mazi aho rero niho duza tugatera ivyo vyatsi n'ivyo biti
tumenyeshe ko ibice 70% vy'amazi akoreshwa mu gisagara ca Gitega arayava mu bigega bishashe mu kuzimu mu gihayandi ava mu masoko
Inyubako zidakurikije amategeko y'ibisagara mu bijanye n'ibidukikije zonona amasoko y'amazi ashashe mu kuzimu kukaba nkako byongerereza imicafu y'iby'abantu bakoresha harimo n'imyanda abanyagihugu bwabo barashoboye gufasha mu bijanye no gukingira amasoko y'amazi ashashe mu kuzimu mu gihugu cha Senegal itunganywa ry'imikobeko y'ivyatsi ryatumye amasoko y'amazi ashashe mu kuzimu yisubiriza ku bice 70% kubwifashanyo y'ishyirahamwe mpuzamakungu ESEA rigwanye inkukura ibikorwa bimwe bimwe nko guca ibiti vy'amakara ugukura ibumba cyangwa kwimba amabuye y'agaciro byo kwisunga amategeko agenga ibidukikije ivyo vyoca mu gusubiriza ibiti vyaciwe no kuzibira ibinogo vyimbwe amareta ubwayo yoshigikira amashyirahamwe yishinze ivyubahirizwa ry'ibidukikije mu kongerereza uburyo bukoreshwa mu bijanye n'amazi n'ibidukikije kugira ngo twumve neza ibijanye no gutunganya amasoko y'amazi ashashe mu kuzimu hamwe no kuyakingira tega amatwi kiyago twagiranye na buramatari w'intara ya Gitega Sylvestre Sindayihebura aganira na mugenzi Ange Diane Ndonse
buramatari w'intara ya Gitega ndabaye mwaramutse
yego natwe turabaramukije
mukorana n'abanyagihugu gute mu kukingira amasoko y'amazi na cane cane ari mu kuzimu
tubahimiriza yuko nuko buca imiserege haruguru yaho bamaze kutora iyo soko ariko barayikoresha kugira ngo amazi mbwe cy'imvura iyo miserege baciye yankukura amahugu amazi acagoma mu iyo miserege kumbure agaciye bongereza n'umurindi wayo ikindi nacyo tudukora nuko tubabwiye uko nabone bogerageza kwatera ibiti kuri inkukura yashobora konona
hari hapa fundi bindimo by'ukuri bakwiye bafasha abanyagihugu guca iyo mikobeko canke babereka nyene bashobora gutera nyene n'ibiti
mu makomine nka yose abagoronome bariho manuka no kumazone hakaba rero n'abagoronome twita ba monitere agricole ku rwego rw'imitumba ku rwego rwa commune hari ico bita ujejwe amazi régie communale de l'eau n'umuntu akorana na commune akora ico gikorwa kandi aricyo nyine ahemberwa uyu rero niwe rero yacakorana n'aba bantu bose
bwa matari w'intara ya Gitegande bakenguruki
turabakengurukiye nawe
Arakoze Diane Ndonse kuri ayo majwi n'icyo kiyago adushikirije tumira amategato ukumviriza kano karirimbo kavuga gati amazi n'ubuzima
kura mu majambo dushire mu bikorwa tukingire amazi amazi kuko amazi n'ubuzima kura mu majambo dushire mu Twese iryo jambo twararifashe nk'inkama nk'igisabisho Ari kugiye kuraba ukuntu tuyafata twebwe abantu n'ukuri n'ukuri uhebugira uti nyabuna nyabuna murakwiyinyigisho Se tubirenga ko tuizi amasoka gakama inzuzi zigakama ibiyaga bikuma ahubwo sigaho nagahomera buntwa ababijeje nabo kamenga ntabyo babona bakaguma binumiye natwe tukaje
tibutse abari ko baratwumviriza ku kiganira rikira cyiri rya Amerika Uno musi tukaba turiko tuyaga kubijanye no gutunganya hamwe no gukingira amasoko y'amazi ashashe mu kuzimu. Gwaruka ntimurambigwe kume hafi ya maradio yanyu. Ubu ni wa mwanya wanyu wo kubaza no kuronswa isiguro muhawe n'umutumire wacu muganga Anita Munyana. Muganga Anita Munyana akaba ari hano muri studio yacu. Tugeze mu gace mbaza ndakwishura.
Mbaza ndakwishura.
Kwavuga ngo bituma twamana amazi bigenda gute?
murazi yuko ibiti bikwega imvura iyo iguye ikagwa neza amazi yinjira kinjira mwisi likajanya ne muri yamasoko amasaso y'amazi akagwirirana
mbaza ndakwishura
kulima mwonga no kumisha amazi yo mukuzima
iyo iyo nzunza tangora nifise canka ico kiyaga nibaza yuko iyo myonga itaza gukama amazi aguma yibika
mbaza ndakwishura
Bega nta kuntu ryamirigoti amazi acamwo ziyangese zogira igaruka mbi ku bantu
hano mu gihugu cacu sinzi yuko hari vyigwa bimaze kwibonekeza cyerekana ukuntu iyo miringoti yacu bayitunganya bayigirira isuku ariko nko mu bihugu biteye imbere bagezaho hariho ubwoko bw'imiringoti badakoresha kuko ibiyikoze bitsinzikaza amagara y'abantu imiringoti imwe imwe bivuye n'ibiyikoze bishobora gutera ingwara abantu
mbaza ndakwishura
ndakunze kubona mu bihe by'iki amazi yakunze gukena mu mpande zose naho byo babivana ku
muci rero kuko imvura itaba igwa kandi amasoko y'amazi abantu baguma bashishikara kuyakoresha urugero rw'amazi rero rudasubirizwa murumva yuko urugero rw'amazi rugenda rugabanuka bishika akoroshwa no gukama ugasanga abantu barabuze amazi
rugamba rw'amaki nkayanje
Gwaruka nimurambigwe. Uyu ni wa mwanya duha umutumire wacu muganga Anita Munyana kugira ngo abahe insiguro z'ibibazo bibabakiye. Tugeze ku gace ka kabiri k'ivyo bibazo.
Baza ndakwishura.
Ike miti badushira mu mejiteze. Yo bari basaba kwa muganga canke niyo basanzwe bonye n'afise.
Iyo miti ni miti yemewe isuzumwe izwi n'ikigo ca Regidezo.
Baza ndakwishura.
Hari nabandi bavuga ati byiza ngo urateka amazi kugira ngo abe mu micafu. Irya miti yo muri Regidezo isanzwe irimo byo bavyiza yo kuyateka canke
na muri Regidezo azi yuko bahimiriza abanyagihugu guteka amazi bakayateka neza. Irya miti nivyo arakingira. Mariko bakavuga ati kugira natwegaho tugeza twifashe kurushirizaho nimuteka ayo amazi neza, mwahishe neza, mwashingura ahantu hasukuye.
Mbaza ndakwishura.
Pe amazi ari mu kuzima arashobora kononekara.
Urashobora gusanga nk'abantu bacukura inzahabu canke amabuye akomakomeye usanga kirya kiringo bariko baracukura kugira bahashikire rya micafu ryavu ishobora kugumarira iratembagara muri iyo soko y'amazi amari kononekara. Ikindi kintu gishobora konona ayo mazi yo mu kuzimu nibyo bikoresho bariko barakoresha kugira bacukure bikaca biza konona n'ayo mazi ari ruhande ari mu kuzimu.
Rugamba rw'amaki nkayanje.
Ikiganiro nikira n'ubu nyene muganga Anita Munyana arabandanya kwishura ibibazo gwaruka gwa mutuye. Tugeze ku gace ka gatatu ari nako kanyuma k'ivyo bibazo.
Baza ndakwishura.
Ndashaka kubabaza ko hariho itandukaniro rihari yajya amazi tugura azatekeye mu maplastike naya twivomera mu mabombo y'iwacu canke muri bijya bitogo bya rusengo.
Itandukaniro y'ayo mazi atatuvuze n'ukuntu bayasukura bakayakorera ibikenewe byose navyo nyene vyemeje kandi byashizweho na leta ukuntu ayo mazi ategezwa kuba atunganyije neza ngo amerere neza abanyagihugu.
Mbaza ndakwishura.
Leta irashobora kudufasha ikarondera ingingo zibuza nk'amahinguriro gushira ibintu by'imishafu mu mazi
imbere yo gushinga amashirahamwe nayo urerekana kuno iyo micafu izotabwa kugira ntisinzikaze amagana y'abanyagihugu.
Mbaza ndakwishura.
Nagomba mbaze yuko iyo amazi yakamye ni vyiza yuko yaje ko turashobora gusanga amazi yera kuri irya miti yabashizemo. Ni vyiza ko umuntu ashobora kuyanywa mu gikombe
kuko umuntu ataba azi neza by'ukuri ukuntu vyagenze kugira basubire bayarunka imiringoti yobanza kugurura agatenya gatoya hama agafata ibara ry'amazi umuntu wese azi.
Mbaza ndakwishura.
Isoko rizana amazi ngaha muri yoba twofata ko yoba yarakamye ko handi twumva kahari mbwa tukayabura muri yoba gusa.
Urashobora gusanga ubwa mbere nk'imiringoti izana amazi muri karte ya yoba ishobora kuba yarononekaye canke yaracikiye ahantu. Iryo soko bakuramwo amazi aza muri karte ya yoba shokuwa jara kamye. Bivavyu kuri isoko jayo jambere. Murumva yuko ivyo sinibyugu tohoz. Hamambere mukishikira imbere mukabaza kugira bashore gutora inyishu. Mushore kuronka amazi muri ka.
Arakoze muganga Anita Munyana kuri izo nyishu ahayo rwaruka. N'ubu nyene tumira mate mu gusubira kumviriza kano karirimbo kavuga kati amazi n'ubuzima.
Dushire mu bikorwa. Tukingire amazi amazi kuko amazi n'ubuzima. Kura mu majambo. Dushire mu bikorwa. Tukingire amazi amazi kuko amazi n'ubuzima. Sabato sabakuru abakuze n'abana amazi n'ubuzima twese iryo jambo twarari.
Ni jambo abanywanyi bacu. Umunywanyi yitwa Merikiyade w'imuyinga bazati nizihe ngaruka zo kwisambanya nk'iyo umuntu ari muri dushe. Murakoze muganga Anita Munyana, gira ico mwishuye uyu munywanyi wacu.
Ingaruka zo kwisambanya ziri mu buryo butandukanye. Byari bibonekeje ko abahungu aribo bagira ingorane kurusha abakobwa, aho ushobora gusanga bagira ingorane zerekeye kwiyumvamo kurangura amabanga mpuzabitsina bivuye ko mu buto bwabo bagumye bisambanya buri mwanya buri mwanya. Hama n'ikindi nuko umuntu agira ahantu aho abona ko ivyo nyene bimukwiriye, adashobora kuryamana n'umukenyezi wiwe canke ashobora kugira ubugenzi n'umuntu ngo bushike kure. Ugasanga rero abo bantu nk'abo bama umengo baratinya bagatinya abakobwa bakaja mu kwinyegeza kuguma bonyene bategera abandi bantu kuko bamaze kuja muri ibyo bintu byo kuguma bisambanya buri mwanya buri mwanya.
Turashimiye umunywanyi wacu yatwandikiye kwizera ko inyishu ahawe na muganga zimufashije. Nkuko musanzwe mubizi, ikiganiro cyacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki. Aho rwaruka rutanga isiguro ku myibutsa y'abasokuru. Uno munsi uvuga uti umutwe w'umwe ntiwigira inama. Bikubwiye iki?
Bikubwiye iki?
Sigaye yuko hamwe nk'umuntu umwe ariko arakora igikorwa, cyo gikorwa kimugora kimusaba ingufu nyinshi gusumba yuko yoba gikoze ari beshi.
Bikubwiye iki?
Umuntu yoba ariko arakora nk'ahantu cyangwa ari ku rugendo akaba ari umwe bigashika akagira ingorane, bisaba yuko baba bari babiri kugira ngo ugo rugendo ruranguke.
Bikubwiye iki?
Dufata ari nk'ikintu ariko ari yumvira akahumva mbere kikamubuza no kuronka itiro agacondera nk'umuntu bavugira hamwe akamubaza akamuhanura ati iki kintu umva cyogenda gute hamwe akagitorera umuti bigaca bikunda.
Arabitoye. Ndashimiye mwebwe mwese mwateramanye natwe mu kiganiro cyacu kira. Shimiye Diane Ndonse yafashije gutorokanya amajwi, nasize inyuma Jacqueline Segahungu yarakirongoye akongera akagitunganya. Ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi no kubungabunga amagara ku ijwi rya Amerika. Mufise ico muterera canke mubaza, twandikire kuri VOA Bujumbura, muvyandike mu ijambo rimwe @gmail.com canke mwakure kuri 71 228 632 canke kuri 76 944 460. Kuri mikro mwari kumwe na jewe Joseline Nduwayo, ndabasezeye mvuga nti naho utaha.
Cari kiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya Amerika.
You've been listening to Weekend Programming in Kirundi and Kinyarwanda on The Voice of America.